Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiye na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda muratwumva tankomanzi ku 104.3 ku mirongo ya FM. Turi kandi kuri internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri studio y'indwi muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga cuno munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kongere tubaha ikaze nshuti bakunzi, murabimenyereye ko iminsi yose ya gatandatu mu kiganiro muri isanga tubaha akanya mukatubwira amakuru avugwa aho muri mukongera mukagira icyo muvuga ku yo tuba twabashikirije mu ndwi tuba turiko turasozera mu yaranze ino ndwi twarabashikirije ayarimo inkuru y'impunzi z'abarundi zeruka guhungira mu gihugu cy'u Rwanda ziva muri Congo kubera kwanka kwandikwa biciye mu buryo bwa none. Izo mpunzi zisaba koroherezwa zigasubizwa mu gihugu cyabo canke naho zigatwarwa mu kindi gihugu cyo kwemera kubaka kirabatarinze kwandikwa. Ni nyuma yaho mu ntango zinondwi habagera kuri 33 muri zo mpunzi ziyoboka umwigemeze Biyangenda Kumana baterewe muri yompi na polisi y'u Rwanda yabagirije kugumura abandi. Mugenzi wacu Asumta Kabo yanyarukiye mu murenge wa Gashora bamwe muri zo mpunzi bakiriwemwo maze adutegura ino nkuru.
Ntabwo nabashije kwinjira muri iyo nkambi kuko bisaba kubanza kugira uruhushya rwanditse, ariko urebeye inyuma yayo impunzi zari zicaye mu kibuga hagati zirinzwe n'abapolisi. Iyo nkambi yegeranye n'ingo z'abaturage nabo usanga baza amakuru y'izi mpunzi.
Abo barundi se ko babaha ibiryo bakabyanga, babaha imiti bakayanga, ahubwo harimo n'abarwana bakabasubiza iyo ngiyo. Habe ibyo ari byo rwose umuntu w'impunzi kugira ngo aze gutegeka
aho gasoko kanya ariko baza guhaha
barazi abifitiye amafaranga.
Ubundi rero kamubwira baje mu minsi mikeya cyane kandi mu minsi mikeya ntago baramara hano icyumweru, ariko bavuze yuko bagibirayi ibijumba nimba ari nibishyimbo.
Abaturage n'abacururiza hafi yaho izi mpunzi zitujwe babwira Dijwi rya Amerika ko zari zisanzwe zisohoka hanze y'inkambi ndetse zikaza guhaha. Ubwo Dijwi rya Amerika ryageragayo nasanze nta mpunzi n'imwe iri hanze. Mu gasoko kabiryo ko kari mu murenge wa Gashora abacuruzi babo basobanuye ko izi mpunzi zari zisanzwe zibagurira ariko batazi uko byagenze.
Ubu nkanjye n'abacuruzi inanasi barazikenera cyane rwose bona bagura nta kibazo. Ubu ngubu ntibaraza kubera yuko wenda hari ikibazo ari ukuntu wenda babanza bakababara sinzi, ariko iyo bamaze kubabara gahunda yabo yose irangiye mu isoko bazamo nta kibazo.
Baratugurira nta mafaranga bafite, baratubwira ko nta mafaranga bafite,
ariko ibyo mucuruza barabikunze.
Ibijumba, imyumbati, n'inyanya n'imboga.
Ubu baraza ryari?
Ntabwo tubizi. Hari igihe babafunga, hari igihe hari isaha babaheraho yo kuza guhaha. Ubu rero ntabwo baraza. Hari igihe babarekura saa 5, hari igihe babarekura nka saa 4, saa 3 gutyo.
Nubwo Ijwi rya Amerika ryageze aho izi mpunzi zicumbikiwe, nta n'umwe twabashije kuvugana. Gusa uwo twavuganye kuri telefoni yadutangarije ko kugeza ubu nta gisubizo barabona mu byo basabye Leta y'u Rwanda, bakaba bagitegereje.
Ya mara turabwira ati rero basi n'umutusubamo tusubita mu Burundi ako mutako twicira ngaha kubera turabona ibintu byari byabaye ku munsi wa mbere gashora mutukufitira mu ikambi butwemetse ibintu ku ngufu
hanyuma ubu bihagaze gute
ushika ubu n'imitende buke buke guhera ku munsi wa kabiri hari inama baratwemerera yuko ijambo yuko twabasabye yuko natwe ako baza kutwishira ngaha buduha inzira byashe ko baduha inzira basi twisubije inyuma mu gihugu cyacu tujya kukwayo nabo baravuga bati reka tugiye kubyiga tuzabishikana imbere tugaheza tubahe nyinshi gushika ubu nitwe turindire.
Izi mpunzi zageze mu karere ka Rusizi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu zivuye muri Repubulika na Demokarasi ya Congo. Izi mpunzi zifite imyemerere yazo zihariye zivuga ko zitumvikana na Leta y'u Rwanda ku byo ishaka kuzikorera nko kubandika bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bakifuza ko bitakorwa mu gihe Leta y'u Rwanda nayo ivuga ko idashobora gutunga abantu itazi umubare wabo ndetse itazi n'uburyo ubuzima bwabo buhagaze. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera.
Asumta Kaboye yarakoze kugenda ngaho muri uwo murenge kuturabira uko byifashe. Mwe muri ko muratwumviriza turaza kubaha akanya nimba mushaka kugira ico muvuga kuri iyo nkuru, ariko imbere yo kukabaha tubanze tuje mu Burundi naho hari igikorwa cyo kwandika imigambwe itandukanye n'abigenga bifuza kuzokwiyamamaza mu matora yo guhakana canke kwemeza ibyahinduwe mu ibwirizwa nshingiro kibandanya bitegekanije ko gisozegwa kwa gatanu w'inondwi tuza gutangura aho bukera ku munsi wa kane aho urunani amizero y'abarundi gwaja kwiyandikisha. Waruserukiye Gatongwasa yasavye ko mu kwiyamamaza ubu kwihanganiranira hagati y'abatavuga rumwe mu vya politike. Umenyesha makuru wacu Bujumbura Raymond Zimana niyo yadukurikiraniye ivyo nkuru.
Umushinga mateka Gatongwasa yaserukiye urunani amizero y'abarundi yemeje ko yaje kwandikisha ugo runani kugira yisunga amategeko. We n'abanywanyi biwe ntibazogire intambamyi mu gihe cyo kwiyamamaza ku bijanye n'ibyanyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Uyo arongoye urunani rw'amizero y'abarundi yatanze ubutumwa bwo kwihanganiranira muri ico kiringo cyo kwiyamamaza no gushira imbere ingendo ya demokrasi.
Demokrasi yubakwa nuko ibyumviro bitandukana hama muri uko butandukane abantu bagashobora guhura bakabivugana ko bakagira icyo bahuriza ko kibafasha bose gutera intambwe baje imbere bari kumwe. Bamwe rero usanga bagira umwete ugasanga kumure bashaka kurutisha ivyo barimo babirutishe inyungu z'igihugu. Abo je impanuro no bagira ni imwe gusa, nibumve yuko Burundi nubwo abarundi bose mu butandukane bwacu haa mu migambwe mu madini mu mamuko mu ntara n'ibindi, icyo twokora rero umwe wese mu byarimo nuko twoharanira ineza ya bose hanyuma tukagira kwihanganiranira tukiga kugurukira abandi tukumva icyumviro cy'uwundi ntiduce tumufata uko atari.
Abajijwe nimba ugo runani ruzo kwigisha gutora ego canke oya Agatongwasa naho atashaze kuvuga aho ahagaze mu kwemeza ko hazokora igipimo yabwiye Ijwi rya Amerika ko hari ivyahinyanywe muri iryo bwirizwa shingiro bisubiza inyuma demokarasi.
Sino kwinjira muri byinshi mugabo kimwe gusa nuko harimo ingingo zimwe zimwe usanga zosubiza inyuma demokarasi kuko usanga kumburizana ibintu byo gukumira. Umwe wese rero ageze hariya muri ka kazu ko kwihereramo niwazomenya icyo zoto
ariko nimba tari banga mwebwe muri oya na ego mushigikiye
umbaje ati muri ego na oya shigikiye iki harimo ivyo duhinyura hari n'ivyo tubona byo bari byiza. Umuntu arazopima arabe ivyo hinyurwa bibaye byinshi gusumba ivyo umuntu yoshima azomenya uko atowe.
Ubundi mugambwe waje kwiyandikisha kuri uyu wa kane kugira uzo kwiyamamaze mu matora ya kamaramaka yo mu kwezi kwa gatanu ni Sabanya Frodebu. Leonce ngenda kumanicegera cy'urongo uyu mugambwe avuga ko baje kwiyandikisha kugira bahagararire intwaro ya demokarasi mu Burundi.
Aya masezerano y'ubushyamirane n'ibwizwa nshingiro bikubira vugwa ubu twarabigize ku ruhara rukomeye gushikana aho mbere tugira n'injungu za demokarasi. Iribwizwa nshingiro rimaze kudushikana ku bintu byinshi kandi turiko tubandanya ku nzira yo gusubiza hamwe yo kubana neza yo gutegura no gutsimbataza intwari ya demokarasi mu Burundi aho umuntu azishyira kizana atavuga ke baguzwa urabona ko ndiko ndakebaguzwa tukaba mu gihugu kiri mwituze kitwubahiriza kikadukingira natwe tukacubahiriza tukagikingira rero turose aka kajyo se ni izodutiza nibyakunda nta ubizi neza tuzogenda dusigurira abanyagihugu ibiriko birahindwa kandi bishobora gutera ingorane mu gihugu bavyumve neza bimenye neza amenyesho bazotora icyarico ejo ntibazohave bavuga ngo reka ntavyo twari twamenye ko muje kubitubwira ibintu byamaze kuyangara.
Uyo arongoye Frodebo umwe mu migambwe tavuga rumwe no butegetsi yemeza ko ku rubuga rwa politike bitoroshye, avuga ko ivyo bitabatera ubwoba ahubwo ari akajyo keza ko gukora kugira bihinduke.
Iyo ugiye mu nzira ya politike wemera n'ibikurikira, haba ingwano nyinshi na cyane cyane ahantu demokarasi itabirakomera, na cyane cyane ahantu iby'agataya kazi na muntu bitabirakomera, ariko hakugira ubwo ngo ubijemwo ubumuco w'abandi ubere urumura abandi ukagomba we kuba wenyine ngo ukire wenyine, iyo politiki bupfumu yiheba. Twebwe duca twemera tureka tubwira nabandi ibizoshika bizoshika, umuntu arashobora gupfa, arashobora kwangazwa, arashobora gupfungwa, arashobora kumanyegeye, je bine bisanzwe uyu uri muri politiki, ibyo rero ntibyo dutera ubwoba tutegerezwa kubijamo kugira tubiheze bizoveho.
Gushika mu gitondo cyo kuri uyu wa kane imigambwe 21 urunani rumwe hamwe n'uwigenga umwe nibo bari bamaze kwandikwa n'umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni kugira bazo kwiyamamaze kubijanye n'amatora y'ivyahenyanywe mu bwiriza shingiro ry'u Burundi. Igikorwa cyo kwandika abazo kwiyamamaza kizorangira ku wa gatandatu ukwezi kwa kane 2018. Abazo kwiyamamaza muri ayo matora bazohabwa iminsi 14 yo gukora icyo gikorwa imbere y'uko amatora nyezina aba ku wa 17 ukwezi kwa gatanu 2018. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi ry'Amerika.
Raymond Zimana, arakoze cyane. Nuko rero namwe inshuti bakunzi urubuga ni rwanyu, ayo makuru yaranze inondwi ku Ijwi ry'Amerika muyavuga ku iki, aho muri havugwa maki, ayo tutashoboye kumenya avugwaho muri nayahe, urubuga ni rwanyu, ikiganiro ni muri isanga. Eka muraza no kutubwira ingene muri ko muri tegurira pasika, kuko aho ukera ejo kwa Mungu abemera izuka rya abemera Yesu Kristu bazohimbaza pasika. Murabigaruka ko mutubwira uko muri ko murayitegurira.
Tungana twese twateraniye hamwe twabukereye twari mbipi munsi mukuru ibyishimo ni byinshi ku miryango n'inshuti mega biza we nishema ryinshi tugaragiye aba bombi bemeye guhuza imiryango ibiri kabombi bahuje byose rwose kandi banavanze byose mega biza we mana umugisha aba bombi Yemeje kubukeye marangwino tahe ibi birori nkuko atashe idikana manu zabaye kurabana ura urukuru tsindwa zahuru taruruku masubari ubukenye batuze mwijuru ritwa
akaririmbo ni ijuru rito. Wa mbere duhaye ikaze ku murongo wa telefone akaba ari Venon. Venon, ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Uherereye amajahe ga Venon?
Ndi mu Burundi ahantu bita mu Rutana.
Mu Rutana.
Ego.
Na makuru dusangiza canke ni iciyumviro?
Ni chimbe chereke ni nyumba ya bagi mwuzi ukuri wachwa pasika au kisa wanya kia ukubali mwukene mahangere. Eko, tukona ni uko abandu wosa kwa hito kari uko imusa mkuri kwa tawa anu bari mwukene kwa hali mutiaka himba chani. Lita eko, zato ni mbura nyishi matini nyishi kwa kandi ugambia manje kukene. Yole, utangali ni dokumia ngwanegi ukumene kwa hali.
Wewe urategekanya kubikora gute aho bukera Gavino?
Cyabanye no buryo bwanjye mfise umugore wanjye n'abana banjye tuzo ko dufungura nyene ko muhira nyene hanyuma turiho tugasana tugiye tugasangira ku mugoro wa kabisa. Komo kwa imbere yacu tumaze tugende dusenge dushimire Imana ko dushite kuyishyiriye ngo.
Ni naco gikomeye muri byose.
Yego,
nuko rero reka twe turayikwipfuriza uzoyihimbaze neza n'umuryango wawe, hama eja aho bukera natwe tuzobandanya tuba hama akanya kugira ngo mushobore kuyipfurizanya.
Ego, murakoze cyane, mutabashimye.
Urakoze Venangaho mu Rutana, ni mu gihugu c'u Burundi. Turafise kandi na Thierry Kundi murongo wa telefone. Thierry kaze ku ijuru ya Amerika.
Ego mwaramutse neza dia.
Ni mure.
Ego namahoro namahoro nawe.
Twe twabonye gucangira buraza no kwira.
Oya tudise kubgi.
Ego uherereye ga Thierry.
Dewe uyu mwanya ndi Bujumbura.
Ni Bujumbura majaye.
Bujumbura muri komine mwa. Ego.
Niti umviro canke namakuru dusabikanize atashowe kumenya muri nonzwe.
Ya ubwo niti umviro kumakuru yavuzwe ngai wanyu muri yindi.
Nduga kwijambo.
Ega makuru yerekeye impunzi zaje ziva muri Kongo zikagenda mu Rwanda mugabo z'abarundi. Ego biye kuraba kahise kaje no munzi muri rusangi ni kare kare tane. Ndavuga ibyo kubera ko zino mpunzi mbere y'uko zijya muri Congo zaje zamuka n'iwacu i Burundi. Amakahise kazo muzibuka neza umenga ni kabaye keza kubera ko habaye na bamwe bahasize ubuzima mbere na leta y'i Burundi bitumvikana n'izo mpunzi. Ariko munyuma zirahitamo komoka kubera ko leta y'i Burundi itari ishyigikiye ukuntu zitwara. Uyu munsi rero zaje zamuka muri Congo mu nyuma zijya mu Rwanda. Zimaze gushika mu Rwanda urumva ko mu Rwanda ibiriko biraba naho numenga u Rwanda ntirubyishimiye noneho nashere twumvise ko yabiroyemo. Zino mpunzi rero ibyo zijya ibyo zinywa byose usanga umenga bisa n'ibitandukanye n'iby'abandi basanzwe bafata. Rero jewe bino bintu ugiye kubiraba ugaca usanga umenga biragoye gutahura ingene ikintu umuntu asenga gishobora gutera umudugararo mu gihugu mbere kanahungabanya umutekano. Kubera womenga kwandika abantu baje nk'impunzi ni ibintu bisanzwe nka se ni ibintu bisanzwe nk'igihugu kugira kimenya abantu iyo bamuka n'abaribo. Hanyuma no kubaharura bamenga ni ibintu bisanzwe ariko jewe simvira cy'iwanje mbona ko mu byo dusenga rimwe na rimwe hari igihe bidutuma duhuba tugasanga twatakaje kwiyumvira kwacu bikadutwara bigatuma twibagira n'uko tubanye n'abandi.
Wowe ukibaza ko aho kogwa iki canke ukabwira iki impande zitandukanye?
Oya tubwi wanje reka ahubwo duhanure zino mpunzi kubera ko ugiye kubiraba nta gihugu na kimwe bo bisabira kugenda ahandi. Ariko birabye nta gihugu na kimwe tubakira kidashoboye kubaharura cyangwa ngo kibandike. Iri cyifuzo cy'iwanjye ni uko n'imiburi bo kwemera guharurwa nuko umuntu ashobora kumenya igitigiri cy'abariyo ibyo bajya kumbure ibyo by'umuntu akabyihota. Rero tubwiwanje izo mpunzi nizikubita agashe ubundi nta bongere zizoba zikironga.
Urakoze cyane rwose Thierry kuri ico cyiyumviro cawe ugumize ku murongo ku ijuru rya Amerika.
Murakoze namwe Diane.
Aho tukibutsa ko izo mpunzi ziyoboka umwigemeze biyangenda ku mana ijuru rya Amerika ryaragerageje akatari gakebwira ngo dushobore kumurondera duce ku barondereri bamwe bamuyoboka ariko gushika ino saha ntiturashobora kumuronka kugira ngo nawe adusigurire atubwire ko abo ni ibintu. Ariko ico mwokwibuka nuko abo bayoboke baze biyangenda ku mana bagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bavuye mu gihugu cy'u Burundi neza na neza muri commune ya Kayanza Ibusinde aho bari sanzwe bagira iyo migo igwa yabo itandukanye yo gusenga. Zebyangenda ku mana asigura yuko agifise imyaka 4 yeretswe na Yezu hanyuma ngo ku mwanya wagiye uregera imbere abandanya yerekwa ibitandukanye gushika naho yerekwa na Bikira Maria ariko Ekleziya Katolika mu Burundi ntimwemera amatohoza aracaba impande zitandukanye. Turabandaye n'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Jumita ningona ne kuti serana kwa basakanye ubibari tema.
Turose kandi na Benjamin ku murongo. Benjamin ikaze ku juri ya Amerika. Ariko akaju kawe kari hasi weekend ntakuri kwiragenda.
Imvura nyinshi ndabona
ijya kugwa. Imvura igiye kugwa hehe?
Na ndi Benjamin ndi Kigali.
Uri Kigali akavura kariko karakuba.
Imvura yaze ahubwo ni nyinshi cyane.
Ababi ariho abatari bake baca bavuga ngo ni umugisha kwibura yoboneka.
no nimvura no umugisha ituma ibintu byinshi bibaho.
Weekend ni gute Kigali?
Weekend yari nziza, twari tuvuye mu muganda, ndabona ibintu byose bimeze neza buretse.
Nuko Benjamin ukagira icyumviro ku makuru atandukanye twabashikirije canke hari nayo ushaka kutubwira ari ahuri?
Cyo navuga cyo nuko mutugeza amakuru meza kandi amakuru y'ingenzi, amakuru atwubaka. Muri make bashimira ibyiza mutugeza.
Urakoze cyane gose Benjamin, udutelefone nk'utwo twawe turadutera intege cyane gose mu bikorwa byacu bitandukanye. Twemeye ko ijuru ry'Amerika tuzokomereza aho tukabandanya tubashika kunyota.
Urushinge twashyizemo supaguru ntabwo twakwagana turukuraho, muri ingenzi kuri twebwe. Murakoze.
Urakoze cyane gose Benjamin.
Namwe murakoze.
Namwe mushobora kugira nkuko kwa Benjamin nubwo mutobitubwira mukatwandikira kuri radio yacu @gmail.com. Si ivyo mushima gusa ariko nivyo mushaka ko twohindura, navyo murashobora kubitubwira. Ijuru rya Amerika ikiganiro ni muri sanga muri studio ndwi muri kumwe na Jewe Diane Nahazo.
Futa uchukubiri numera kuba wewe ufite no kuri ubarushisha ni hirwe ufite gusegura no kuri rinagenda risama na nachi muzicuza turi kumwe na chuzifuza na weru kanyongera umukanka ryoherwa nibihe kubera kunyitaho yeah na wundo je zamuri ryo juru Joro, ubera kubishoboye.
Ijuru rya Amerika turabandanye n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Turose kandi na Prosper ku murongo wundi wa telefone. Prosper ikaze ku Ijuru rya Amerika.
Murakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika. Hano Igoma dufite amakuru menshi cyane, amakuru menshi cyane. Ariko nshobora kuhereza tu amakuru mu make.
Tubwire ayo muri ayo menshi, utubwiremo duke twumve tuvugwa ngaho Goma.
Ndiyo. Hano mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane mu ndara ya Kivu ya Majaruguru. Abantu bageze kuri 18 abantu bageze kuri 12 bicwe mu mugoroba wo kwa kabiri kuramukira kwa gatatu mu murwa wa Beni mu Majaruguru y'indara ya Kivu ya Ruguru. Nyuma yabo bandu kwicwa umuvugizi w'ingabo za Congo Colonel Manke Hazukai yavuze ko huenda naba nyeshamba za ADF zo muri Uganda na nibo bakoze icyo cyaha.
Ubu byifashe gute none ga Prosper? Icuka kimeze gute?
Ibindu.
Icuka kimeze gute?
Ikiyuka none ikiwika none kime nibiza tu ntakibazo. Ingabo za Congo ziri kuvuga ko ziri mu operation zo gushaka kabisa izo nyeshamba za ADF Nalu zo muri Uganda. Ariko abantu bamwe cyane cyane ba societe civile bashaka ko ingabo za MONUSCO za ingabo za Roni hano mu burasirazuba bwa Congo zishaka ko izo ngabo zifatanye na ingabo za Congo gukora indambara kuri ADF Nalu.
Urakoze cyane gose Prosper akuka urakoze gose ako karere ka Goma abarundi n'abanyarwanda babayo ni benshi bangana gute
Ai hano abarundi cyane cyane cyangwa se abanyarwanda ni benshi cyane abarundi benshi bakoraga mu muroni hano igoma no muri zindi ma no governmental organization ariko abanyarwanda hano igoma benshi cyane n'abacuruzi
urababwira rero yuko ijuru rya Amerika turi ngaha kubera mwese mutwumva mukumva ururimi muzoze muragico muterere mu biganiro byacu bitandukanye
murakoze cyane ariko ngomba gukora iki kuba kuohereza ayo makuru yose yo mu burasirazuba bwa Kongo cyane hano igoma
urakoze Prosper reka tuzongera tuguhamagare asante sana
asante sana izina ryawe wikwande
nitwa Diane Nahadze ugumize ugume wumviriza ijwi rya Amerika urakoze cyane gose Prosper ngaho goma twese kandi nakwizera ku ndi murongo wa telefone kwizera ikaze ku ijwi rya Amerika
goma urakoze cyane
uherereye nawe gakwize
ubungu wandi Kigali Kimisagara
akabeho akavura bimeze gute deka ababijeje turaza kwibashikiriza hama barabe ico bokora barabe nuko ari hose canka ingorane ishikira bamwe bamwe
allo
ni turaza kubishikiriza abatwumva ariko ubanze tubabarire gato kuko hari induru nyuma yawe biratuma bariko baratwumva batorohegwa mu kutwumviriza wegere kure yabo hama Innocent aza kongera aguhamagara hanyuma tubandanye ikiyago ijwi rya Amerika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda ikiganiro ni muri isanga twese kandi na Peter ku murongo Peter
yego ndabumva
nikaze ku ijuru rya Amerika
yego
mutiyumviro canke amakuru dusabikaniriza
na makuru nuko wabwira ngahe gitega gitega ibintu bimeze neza gusa ikindi nashaka kuvuga ni birya bintu z'impunzi z'abarundi zagitisana yatiri mu bihugu cya Tanzania zari zitashe hama twaba undi kabya tubabaje kure gusa nyine Imana ibakire hanyuma mu gihe baba bakina gucabukana impunzi be bari bakoresha imidugu ikomeye kuko bavuga ko rya sanaha ryatewe n'imodoka zacitse amafiri tugasaba ko zabararaba neza ko imodoka bazisuzuma neza hano kugira abarundi bacu bene wacu batashe iwacu hari amahoro bashika amahoro nyine nibyo mukaba mugitenze nkaba ndabashimiye
urakoze cyane gose Peter kubatashoboye gukurikirana iyo nkuru nuko ku munsi wa kane impunzi z'abarundi bariko baratahuka bava mu makamba atandukanye ya Tanzania nka Nduta baja mu gihugu c'amavukiro c'u Burundi batandatu muri bo bagize insanganya muri abo kandi bari kumwe n'abandi babiri b'abatanzania n'uvuga ko abapfuye muri rusangi ari umunani tugahoza imiryango yabuze abagera kuri 30 barahakomerekeye ariko 19 ubu ngo bariko baratora mitende ni inkuru tuzobanda nya dukurikiranira hagufi Genzi chama franga tagura Bruce melody chama franga tagura Alice did once again Junior Moses Genzi chama franga tagura Tagui chama franga tagura Genzi chama franga tagura No mutima wawe Genzi chama franga tagura faranga tagura ndenzi chama faranga tagura no mutima wawe tukibaza ko aho muri tuno turirimbo dutandukanye duca tubafasha kugira ka weekend nziza mwiteguriye pasika kuko naho bukera muraza muratubwira ningene muri ko murayitegurira aho muherereye Turafise kandi Jean-Claude ku murongo wa telefone. Jean-Claude Ikaze.
Ego, murakoze.
Uherereye hega Jean-Claude?
Ndingaha muri Iowa muri Leta Zunze z'Amerika.
Muri Leta Zunze z'Amerika. Havugwa amaki ngaho uri?
Ah, n'amahoro.
Akabeho canke mwatanguye kuronka ubushuhe bukebuke?
Turatanguye kumva ubushuhe bukebuke. Ego.
No, kuduga ku ijambo icyumviro canke namakuru dusabikaniriza.
N'icyumviro no guhoza imiryango yabuze mu mpunzi, kuko nanjye narabaye impunzi muri bijya bitinye kandi nkongera nkashimira Imana kubona yanshikanye n'amahoro ntarahura nsanganye. Ego, nkongera nkashimira Ijwi rya Amerika kubona ribasha kutugezaho ibiganiro n'amakuru atomoye kandi atohojwe. No wasabira pasika nziza namwe mwese n'abari kubarayumva.
Urakoze cyane gose Jean-Claude.
Yego, namwe.
Turase kandi na Niyonsaba ku murongo. Niyonsaba. Turiko turumva atariko aratwumva, sinzi ko akiri ku murongo. Niyonsaba. Agatelefoni kihungira kahuye n'ikibazo, ariko turabandanya ikiganiro muri Sanga. You can run, but you will never ever escape my love to you. To you. Yenzi chama faranga tagura, tango ichama faranga tagura. Yenzi chama faranga tagura, no mutima wawe. Yenzi chama faranga tagura, tango ichama faranga tagura. Nzi chama faranga tagura, no mutima wawe yabasha kukugurira. Imyenda y'igiciro kinini gusa ntiyabasha kukubwira uburyo uberewe, yabasha kwishyura rutura ijoro n'amanywanga gusetse. Turose kandi na Emile ku murongo. Emile Kaze ku Ijwi rya Amerika no mu kiganiro muri Isanga.
Yego, murakoze cyane. Niwe neza.
Ni muri.
Yego, ni muri. Ndi simwe no kubona muzeye kujya kubura na imaze igihe ntavuga.
Byari byagenze gute?
Cyane nyene simwe na zagenda, simwe na zagenda ariko nabakurikirana cyane.
Uherere he ga Emile?
Mereye mu Rwanda Kigali, ndabona n'imvura ni nyinshi cyane. Nyinshi cyane nyene irenze. Tena ni sana sababu sikiliza. Sababu sikiliza. Urabona bajya abantu bavuye muri Kongo ngo bajye kwa Zevia. Tena sababu sikiliza nkabayimanuro nkababwira yuko bareke kujyanwa n'izi si bavuge ngo bakurikira umuntu uza n'amakosa. Iziza bakurikiza amategeko y'igihugu barimo. Uko bitayemo amategeko gikiriste bakajyana nazo. Ariko kuvuga ngo bakurikiza izidini ryabo
ariko nta dini bavuga ko bafise, bavuga yuko bari muri Ekleziya Katolika mugaba kayoboka uyo mu mwigeme Zebiyange Ndakumana.
Yego, yego, nakoze kumwebora. Ariko ino uko ngo kuno bavuga ngo ayoboka Zebiya osobora gusanga ariko arababesa kuko baramusenga, nta hari abantu bese bavuga ko bacyarana muzi batamubona.
Reka ntitubarengera karimbi, nta wavuze ko bamusenga, bavuga ati twe turamukurikira kuko aba dufitiye ubutumwa butandukanye. Ariko aho twavugana n'umwe muri bo mu minsi yahera yaratanze umuco, avuga ati twemera Imana mugabo yaciye kuri Zebiya mu butumwa butandukanye, kandi ubwo butumwa tuzo kwama tubukurikiza ibyo Imana idusaba, bo niko babivuga. Ati turabikurikiza kuko aba yabibwiwe nawe.
Ariko basi ego kwirinda bagakurikiza nk'ibyo amategeko y'igihugu baba barimo kwibasira basaba bakareka ikimenga bashatse kubifata ukundi tarifu akurikiza amategeko y'igihugu bicayemo bakagendana nacyo.
Yego,
kuko nabo babasakira inabi kuko barinda babahindaro kuko babakunda nabo bemere babera abana beza babakurikiranire
urakoze cyane gose Emile.
Murakoze namwe.
Ku wundi murongo wa telefone hariho kandi na Rukundo. Rukundo, ikiganiro muri Isanga, wisange cyane gose.
Ya murakoze cyane.
Nimpore.
Yego nimpore.
Wenda vyumva ko akadrika rongorotse ngira ngo weekend ikwiragenda neza.
Ah, imeze neza cyane nakazuba kariko karaka.
Eh, uherereye garukundo.
Ndemere ayidaho.
Eh. Akabeho kariko karahera.
Ya kaize no munsi turi kuri 45 kandi aracari mu gitondo urumva haza kumera neza.
Haraza kumera neza amasaha ari imbere. Yego. Nuko ukagira icyumviro canke namakuru dusabikaniriza.
Ngomba gutanga nanze icyumviro kuri abo barundi bene wacu bo kwaze biyabari mu nkambi. Ya kuko numvise mu makuru bavuga ko bifuza n'ikindi gihugu bashobora kujyayo bashobora kubakira kuko batemera kwandikwa muri ubu buryo bugezweho. Ya rero icyumviro cyanjye sinzi ko bo bakurikirana hisigeze ndumva ko bari Burundi bwonyine bwo babusigaye budakoresha ibyerekeye ufata ibikumu ubwo bari Burundi gusa mu bindi bihugu byose ndibaza bisigaye ubwo buryo barabukoresha. Rero icyo no babwira sinzi ko rukubahanura ndumva bo kwisubira mu Burundi kuko no mu Burundi nawo ndumva ko na pasiporo bumukuyaka ari pasiporo nayo nyine basigaye bafata ibikumu. Rero ndumva ko sino bugukwizera kwa buryo iyo umuntu yizeye ikintu nta muntu ashaka kumuhindura mugabo no basaba ko bokwitahira mu Burundi kugera icyo gihe bazorindira mu Burundi nta n'ibyaza naho buriya sinzi ingene bizogenda gusa nosaba nk'abantu b'amasengero kumbure bakabegera bakabereka ijambo ry'Imana kuko jewe nsoma Bibiliya ntayinyereka ibyo gufata ibikumu ko ari icyaha sinzi iyo mirongo iyo bayikuye.
Si ibyo gusa, hariho n'incanco batemera, hariho n'ibifungurwa bimwe badashobora gufungura. Ariko uravuze ikintu cyo gusubira mu Burundi, kubwawe urabona ko wasubiye mu Burundi bokoroherwa mu gihe bari bavuyeyo abatari bake muri bo biciwe ubusinde bariko barabuzwa nyene ibyo basanzwe bagira nk'imibwirwa yabo.
Mu Burundi narakurikiranye umunyakuba w'umwunganizi mu biro by'ubushikiranganje yaravuze ati nibaze tuzobakira mugabe icyo twobasaba kuko gaturika ntabwo ibemera. Ariko icyo umwunganizi yavuze ati rero ko gaturika itakibemera buza bagashinga isengero ryabo rijyanye no kwizera kwabo. Ati twebwe nk'ubushikiranganje bubasha amategeko y'igihugu, ati nta kibazo tuzobaha aho basengera, nabo bitegembye nk'abandi barundi bose bafite imyizero itandukanye kandi bose bari mu gihugu atanu ari karahohoterwa. Naragerageje kumukurikirana kandi narabishimye.
Urakoze cyane gose Rukundo, reka tuzogerageza tubatumire mu kiganiro gikwiye bonyene batubwire uko babona kazoza n'ico bategekanye.
Ya kandi nimwabatumira nimwaronga kanya muze kuko ndashaka nanze kunogira ico no babaza kuko mu gihe bafise ukundi kwizera kudahuye n'ishengero barimwo ku by'ukuri bogenda bagasinga umugwi wabo nk'abandi bose nk'abajyopfa n'abandi bose
amabakwizera
kwabo.
Tuzobikora ekanazebi yashobora kuba yumvira radiyo ahari twaramurondeye biranka, ariko abamwegereye canke abo babazi aho bari bakamenya uko twomutora nabo bashobora kwitubwira gutyo wenyine tukamwitumirira akisho twe tubazo dutandukanye. Urakoze cyane gose Emma Rukundo.
Namwe murakoze bye.
Hariho kandi na Aimable yaturindire ku murongo w'undi wa telefone. Aimable, ikiganiro ni muri isanga ikazi.
Ego, murakoze cyane.
Uherereye?
Nereye mu gisagara cya Bujumbura.
Amajahe neza na neza.
Muri komine Mukaza.
Byifashe gute? Weekende mwatanguye abanyabujumbura.
Basha, by'ubu nyine by'ubukene mugabo uko biri kose umuntu arashyira gushima Imana.
Pasika nayo muyiteguriye gute?
Pasika turayiteguriye ku mutima, nayo ibyo biri byose mbona bisigaye bigoye.
Gute?
Ubukene Diane uraturembeje, nta cyoroshye byo mu Burundi, nta cyoroshye.
Hahindutse iki?
Ubukene, ubu by'ukuri ubukene impande zose ubu witwa bangamiwe. Yego.
Nuko Emma. Utiwashaka duga ku jambo.
Yego, nataka kuvuga ku kibazo cerekeye ubutungane bwo mu Burundi. Kuri ubutungane bwo mu Burundi uri kuri heza kuryo musigaye bukora no kuri je nagomba gukebura nk'abantu bakora nk'abantu bakora mu butungane. Yo kuri bi kubita gashi barawe uko bariko baraca imanza. Yo kuri mu Burundi hagezweho yuko umuntu udafise amafaranga bashobora guhengamika ikintu byo kuri kandi ubonecyo kwino kwa rukuri
baraguhengamika igwawo
ye bo byarashiki mugenzi nje ndiko ndavuga ndabifite ibyemezo
byagenze gute
ego nta birebe n'ishere bivuga ko mugabo byo kuri hari ubwo umuntu ashobora kujya kwitwara ego ugiye kwitwara ikintu ukavugana n'abajiji urubanza byo kuri kuri wa mwataburye nk'umuntu hama wewe wa mukomfose nk'umuntu neza abagiye mwumvikanye yuko icyo kintu kandi mu bisanzwe cyari ikibazo cy'itongo yego ikibazo cy'itongo rero urumva bari baje kugabura baje kugabura rero iho rero nyamuntu araje ku ruhande rw'iwe asanga yararenganijwe ego hama rero niho mu nyuma nyamuntu yo kwita gashi acyasubira mu iyo komine ati kiwe urubanza sinawe shimye kunguruza icyo kintu aho hantu amakosa yose uwo muntu yababwiye barayemeye ariko bukeye bwaho barabihakanye baramwigaramye mu nyuma yuko atazi bamubwiye baramwihakana izuba riva ubu rero urubanza twarunguruje nkasaba rero umushyikira ngange w'ubutungane nyakubahwa
Laurentine
Kanyana murakoze cyane ryane by'ukuri bashyike ku kizi barabe ukuntu imanza ziriko ziracibwa biba byiza cyane by'ukuri hari abanyagihugu tubabaye dutuntuye yego n'ukuri nimba ariko aranyumva ukuri bagerageze bashyire ku kizi barabe imanza ukuntu ziriko ziracibwa
urakoze cyane rwose Aimable ngira ngo abo mu bushikiranganje bw'ubutungane mu Burundi barumvise ubutumwa bwawe ntitwogira ko ngo duce tuvuga ngo ibyo uvuze n'ibyo canke si ibyo kuko atariho twari turi tutamenye nuko byagenze ariko abo vyega birabega bazotohoza hama namwe ngira ngo mutunganirizwe
yego cyane murakoze Diane
urakoze ugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura
yego namwe na pasika nziza murakoze cyane kuko cyane 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 himbara cyane
urakoze cyane rwose butumwa nk'ubwo busha budutera intege na Innocent imenye mbona ciya mwenyura muhinga bw'ivyuma
murakoze cyane na pasika nziza cyane
urakoze cyane rwose turase kandi na Christiane ku murongo Christiane kaze kuje gya America
amahoro Diane
Christiane uratubwiriye pasika kuje gya America kuko abafaso ntidukunze kubaronka rwose mwahora
yego pasika nziza ngaha
ko tutabaronka cyane bigenda gute
agenda hari igihe mwebwe mutaba muri ngahongira mu buhinga bw'ibyuma kenshi ndahamagara
uzohora uhamagara kandi uhimirize n'abagenzi bawe kubigira gutyo
ego
uhereye he none ga Christian
ndi mu Burundi ego
i Bujumbura ka pasika uri kwirayitegurira gute
waje nk'uhedeye kuva ngaho onye turayiteguriye nyene ku mutima ibindi nyene uko yabivuze biragoye hari ubukene nyene ariko ntacu ko tubyiteguriye ku mutima niho hakuru
umutima niwo ukomeye
ego
nuko Christian no musi rero n'amakuru utubwira ari aho uri canke n'icyumviro kuyo twagiye turashikiriza
Jewe bwa mbere na mbere nari nifuje guhoza abarundi bene wacu bari batahutse bavuye muri Tanzania byarambabaje cyane
mugihe iyo bariko baratahukana abo barundi bene wacu babe bagerageza barabe ingene babatahukanye barabe imodoka babazanamwo ko zimeze neza irababaje cane iyo twumvise ko bagiye kubatahukana hama hagacashika ibintu nk'ivyo onye biratwica biradukomeretsa twari dusanzwe dufite igikomere ego hama urumva ndahojeje imiryango yabuze hama ndasuhukije n'abari mu bitaro ndabifuriza ko imana yobafasha bagakira ego
nuko ngira ngo ubutumwa burabashikiriye aho bari hatandukanye
ego hama hari n'ibindi bimaze iminsi biko biraca mu makuru bavuga ingene basubiye kuza barafata abantu umuntu ntamenye iyo abo bantu babajanye birababaza ego biratubabaza kandi biraduca ivutu nibaza ko abo ndiko ndabwira barabyumva bogerageza umuntu niyo bamufashe batubwira gaca bamenyesha aho bamujanye
ushatse kuvuga bamwe bafatwa mu ntango zino ndwi harimo nabarica ko yari yafashwe yorekugwa yongera gufatwa kandi aca yongera kurekugwa
ego ego
nuko ngira ngo ubutumwa bwawe burashitse nawe
ego murakoze
urakoze cyane gose Christiane ubandanye uryoherwa n'ibiganiro by'ijuru rya Amerika hama abapfasoni aho muzohurira uti amajwi yanyu barabakumbura gose bakayabura muri sanga
ego ndakwifurije pasika nziza
urakoze
nabo ngaho ku ijwi rya Amerika bose ubambwirire ti pasika nziza
ku izina ryabo reka ndagushimire gose
ego murakoze Diane
twese kandi na Ismael kaze na wewe Ismael turashima imana atari gihindutse je mbona bimeze neza akazuba katwakiye
nayo nashaka kubabwira ngo muzadutumire umukobwa Zebia kugira ngo tuzize tumubaze
kumuronka nico kitoroshe twaragerageje duca nko ku matelefone ubwande naciye ku matelefone yawe bacumi ariko vyaradutaye kwa amazi
hanyuma rero nagira ngo muzadutumirire n'aba mugore wundi muri ubwo bw'ikiganiro umwe yemera amadayimoni umwe yizera amadayimoni cyangwa se imizimu
Ismael urushatse kuvuga umupfasoni nuko ntariko ndibuka izina ryiwe w'umunyarwandakazi wo mu idini gakondo
none se ako yemera nyine abakera imizimu y'abantu
ariko si iby'amashetani canke iby'imizimu
nene se abantu bapfuye babemera nk'imana se mu babemera ibiki
reka tuzongere tumuguhamagarire asubira gusigurira
hanyuma tomase kamende mbonya kayamaza mu gakamvugisha nayo mfite ontuma cyangwa tuvugana
sawa urakoze Ismael ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni murisanga kwa gatandatu urubuga ni rwanyu mwisanzure mutubwire amakuru avuga ahiwanyu mu gico muvuga kuyo twabashikirije canke ibindi vyumviro bitandukanye mufatiye kuvyo mubona ahiwanyu
Beauty, you're my African beauty.
numuririmbyi w'umutanzania Diamond mu karirimbo ahayagiza Africa, Africa Beauty, tukibaza yuko kariko karabafasha kugira weekend nziza ahose muri komumviriza ijwi rya Amerika muherereye. Ikiganiro ni muri sanga kwa gatandatu urubuga abari gwanyu mwese muri abatumire bacu, kuko mutubwira amakuru atandukanye araho muri mukagira ico mushikirije kuyo twabashikirije canke ivyumviro bindi bitandukanye mufatiye kuvyo mubayemwo kuvyo mubona mu kibano. Tose Philbert ku murongo wa telefone. Philbert Ricard.
Yego yego, mwiriwe.
Mwiriwe neza, wakomeye?
Turaho turagumye.
Uherereye?
Ndi mu Rwanda.
Nyamagana he?
Kibungo.
Kibungo havugwa Makiga Philbert.
Kibungo nta kibazo, bintu ni byiza.
Mhm. Akavura kabashitse kwa Banyakigali bariko ratubwira yuko akavura kariko karagwa, byifashe gute Kibungo na?
Kibungo ikirere kimeze nabi, ntabwo akavura kagwa, hatonyanze gake cyane. Ntabwo ari nyinshi.
Nuko Philbert, namakuru ya Kibungo tuzaniye canke ni ciyumviro kindi?
Ni intererano.
Duga ku ijambo.
Yego, ariko mbere na mbere focus yagiye muri pansiyo.
Ariko ico kibazo umenga suga mbere ukibadije?
Oya, ntabwo ari je.
Eh, nabandi yego. Ndakeka ko yagiye muri pension yiwe.
Imwe umwita bakukuru kengirengo.
Yego.
Bagira ubusa, yari inkuru yahitishijeho yo mu Mutara.
Aha.
Nayumvise nayo, ariko nyakubahwa yarabisubije.
Yavuga ibiki?
Oya, ntabwo ari iyo. Ibyo yasubije ni yayindi yo y'abaturage b'Igicumbi. Bagira ubusa, tugezaho inkuru nzima n'undi muhungu uba muri Kenya w'Umurundi yitwa
Eloge.
Eloge birikane. Nuko nuko abo bahungu amajwi yabo n'ukuntu batari inkuru bazitarana ubukerebutsi cyane. Hanyuma wowe iwanyu mu ntara tuba turi kumwe buri gihe. Kuva mukitangira kugikorera publicite narabumvaga bwa mbere na mbere gihitaho. Siribwuge nuko nakubwira itariki, ariko reka nkibikira ko ngako. Kuva rero cyatangira ntabwo ndagisiba na rimwe.
Ntiwumva none ko wowe uri umunywanyi mwiza w'ijwi ry'Amerika?
Hanyuma hari n'irindi rushanwa mwigeze gushyiraho ry'indwara y'ubukango, wowe ushobora kuba wari ukiriye umunyeshuri. Kera nabwo nari higanwemwo, nohereza akapapuro tembure yari amafaranga ijana. Nabwo ndaritsinda, urumva tumaranye igihe kinini ku bwa bafokasi kera.
Kubandanya gutyo nyine Philbert.
Rero n'ikiganiro yakoraga cyitwaga Kera Habayeho, icyo cyavuyeho. Ariko muzajye mushyiraho n'utuntu kantu gasanaga n'agahiganwa gake nk'umunota umwe, hanyuma abantu babandikire mushyireho email ducisheho ibisubizo, gutyo bituma mwongera abanywanyi.
Udutwara muri kino gisata kenshi abariko arumviriza iradiyo, nibaza ko ubutumwa bumushikiriye tuzomubwira biraba uko abigenza.
Yego, harya ubu iki gisata cy'ibiyaga bigari gihitaho ngaho kiyobowe nande?
Kiramutswa umushinga na Etienne Karekezi.
Ni Karekezi. Akandi kabazo k'amatsiko, eje ni ageze nko mu kigero cy'imyaka ingahe? Niba wenda ntumprezizi yari yakumbwire.
Philbert, reka ndagusezere kuko ndumva ko turiko turaja mu bindi, ubwo n'ubuzima tutovugira ku iradiyo, ariko tuzombwira guhamagare akwibwirire. Nayo twomenye. Gurakoze cane gose.
Yego, namwe.
Nuko nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, kuba mutuba hafi mu biganiro byacu bitandukanye biradutera intege. Aricyo mushaka ko tubashikira ko muratwandikira kuri radio yacu arubaze gmail akaburungu com. African beauty, Africa, Africa beauty, you. Benoit areka tukwakire mu masogo ndamakenya gusa ko turiko turasanga abasozera ikiganiro cuno musi ikaze Benoit
ah ndabumva
mvunagura vunagura mu masogo ndamakenya
uyu munsi ni umunsi wa gatandatu
mhm
wa mbere wo kuri pasika ubandiriza pasika
mhm
abantu hano ugeze mu mujyi urasanga abantu bose bitabiriye bashushe bareba uburyo cyejo umunsi w'Imana bazajya kureba uburyo cy'umwami Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba
aho ni Kigali
ni Nairobi
Nairobi
abantu bose barishimye ejo kuwa gatanu hashize twagiye mu misa abantu barasenga uretse gusa byo ko ari ikibazo cy'umu ya politiki umwe utavuga rumwe na leta
miguna
nicyo kiri kuri top abantu nicyo bari kuvugaho abakristo abantu bahagarariye amadini abadahagarariye inzego za leta bose nicyo bari
Benoit reka tuzosubire kuguhamagara ejo tuzaba turi kumwe mu kiganiro muri sanga hamuzo tubandaniriza utubwira yavugwa na Nairobi akaino kuri Benoit rero duce dusozere ikiganiro muri sanga cuno munsi incuti bakunze mwariko muratwumviriza mwakoze cyane kuri micro muri studio y'indwi mwariko mena jewe Diane nahazi turaza kongera igice isaha 12 ku makuru azobagezeho turafitiye murayo harimo inkuru yerekeye kaminuza yegukira abanyagihugu izotangura mu kwezi kwa kane mu ntara ya Kirundo mu Burundi anyishure bariruhutsa mugango arashaka kumenya uko izokora muraza kuba hagufi ya maradio yanyu mugire rero weekend nziza ahiwanyu Innocent Kimenyi Diane na hadu hamena ingenieur twari kumwe muhinga bw'ivyuma twasigiye kano karirimbo Africa Beauty ka Diamond Kamazabe bitch up for it wanga kisera poti isa wanga kwakera akacha dikemoko cuz I just wanna dance to know Africa beauty Africa beauty no man Africa beauty Afrique.